ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Sangwe kaze bakunzi b'ikiganiro yaga mushikirizwa na Jewe Emmanuel Bimenyimana tugiherereye murongwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umusaraba utukura riherutse gushinga ibiro by'umusaraba utukura muri site y'impunzi z'abarundi imurongwe. Icyumviro cy'umusaraba utukura ni ukwegera gose impunzi zo muri site ya murongwe kugira bafashe n'ingoga mu gihe byihutirwa kubera ivuriro rito ribegereye riri ikatarukuru. Katarukuru iri ku birometero bitatu za site y'impunzi. Impunzi z'abarundi 38 zaritanze kugira zigishwe ingene bafasha abantu batarabageza ku ivuriro. Inkuru ya Mihari Mwijwija Bimenyimana Emmanuel. Ibiro by'umusaraba utukura byashinzwe ubu vuba muri site y'impunzi z'abarundi Murongwe byegeranye n'ibiro by'ishyirahamwe IDS birabana n'umunara wa Vodacom muri bloke ya mbere. Intumbero ni yo gutabara impunzi z'abarundi hamwe n'abasangwa mu gihe byihutirwa. Impunzi z'abarundi n'abasangwa barakeza umusaraba utukura mu gushinga ubwa mbere ibyo biro Murongwe kubera ivuriro ry'ikatarukuru riri ku birometero bitatu n'inkambi y'Murongwe.
Turongeye gushimishira hamwe Croix Rouge yongeye kuzana ibiro mu nkambi yo muri Murongwe ahanini ku byerekeranye n'iby'ubuvuzi. Nimba mu gihe umuntu aza wagwaye bya cyane cyasinzikaye imbere yo gushika ataruka azamanza ace kuri ibyo biro bya Croix Rouge kugira amanze bamufashe bamuvure amabyanse bikaba ngombwa ko bamushikane katarukuru kugashaye kumushikana. Turabashimiye cyane cyane gose.
Impunzi z'abarundi 38 zarakiriwe nk'abanywanyi saraba utukura. Ibyo biro birafise imiti kenewe ikwiye. Menya ko ari ibiro vya mbere by'umusaraba utukura imurongwe. Tugume imurongwe. Ibura ry'imiti ku ivuriro rito. Ivuriro rito ry'ikatarukuru riri mu bukene bw'imiti imwe imwe isanzwe kuva mu ntango z'uyu mwaka. Imiti ikenye ni nk'iyabagendana mu mugera wa sida, inyonko bivanye n'abagwayi bavurirwa ku iryo vuriro. Idonido na Edward Zambimana.
Kuva umwe gutanguye igorane z'ibura ry'imiti imwe imwe ku ivuriro rusange ry'akatarukuru iribonekeza imiti imwe imwe iyo isanzwe ibura
na cyane cyane nakunda kujya kwivuza cyangwa umugore akagenda hari igihe batanga ibinini bidahwanye n'indwara umuntu aba yadonze ugasanga yadonze kagwaye malaria ugaca usanga bamuhaye nk'ibioraseri cyangwa ugasanga amuhaye ibiparasitamoro byonyine kandi umuntu agoye malaria kandi ugasanga bavuye umuntu batani barinze kumupima bamuvuga igihe cy'amaso turi yaranja tugakora mutwe tworiye tukajya kuri farumasi tukariho dukura ibinini twifashishe tuzaba ko baduhereza imiti uko bikwiriye ku rugero kandi barinze kudupima.
Tubamenyeshe kandi ko iryo vuriro rusagi rifise ibipimo bimwe bimwe byo gupima indwara nka diabeti, sida, igitundu n'izindi ndwara. Iryo vuriro riri ku birometero bitatu mu site ya Murongwe zigasaba abarundi ya Murongwe bijejwe gufasha iryo vuriro kuko ryakira abantu benshi bagizwe n'impunzi ndetse n'abenegihugu aho imiti ya malaria ikaba igurirwa ku mafarumasi yegeye iyo site ya Murongwe mu gihe uburyo bwo gutandukanya ibyaro bafata urugendo rushika imaridi aho bakarihishwa amahera. Ku bagwayi b'umugera wa sida nabo basabwa kugenda gufatira imiti yabo mu gisagara cya Baraka.
Dusozerere ibuvira abasoma bane bitwaje ibirwanisho barateye ku nzu y'umuvunjayi. Abasoma bane bitwaje ibirwanisho barateye ku nzu y'umudandaza mu gisagara cya Uvira mu ijoro ry'uwa gatatu tariki 77 ntwara nte mu gihe cy'isaha 7 z'ijoro. Bari bitwaje inkozi ibiri bakoresha baramenye umujyango bakoresheje ibuye rinini bakunze kwita gatarina. Bashitse mu nzu baramuteye ubwoba baramukomeretsa. Umudandaza yitwa Zuberi Kasongo mbere yo kumutwara ibihumbi $300 by'amakongomani ni dolari $250 z'abanyamerika. Ani wagarukiye amakuru yacu yateguwe na Serge Bisimwa agarikiwe na Jacques Kaora kuri mikro yari Emmanuel Bimenyimana na Gahwani.